mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri siya gatano muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ngiye kuremesha ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Turasabye rero mu kwego rushinzwe ibiganiro mu kazi ngo ruduhuze na leta. Turizeye ko ibyo biganiro bigiye gutangura mu maguru masha, gukinererana itangwa itangwe atamyidyo gikiriho atabusumbasumbane bukiriho.
Uyu ni Tarsis Gahungu arungurirana n'impuzi amasendika rw'abakozi mu gihugu cy'u Burundi COSIBU agaruka ikibazo cyo gutanga intererano ku matora yo mu 2020 hari mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi. Uwo munsi wanahimbaje mu gihugu cy'u Rwanda ariko abakozi bo mu Rwanda nta ntererano ibaraje ishinga baraje ishingwa nyabuna n'inganishwa ry'imishahara. Tuzaza kwigaruka ko handi hatumbwe hagufi y'amaradiyo yanyu murano makuru. Tuzaza no kugaruka ku itangazo rya Amerika itewe impungenge n'amatora ya kamarampaka yimirije kuba mu gihugu cy'u Burundi. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ndanabipfuriza n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi kuba uhimbaza. Uyo munsi wahimbajwe mu gihugu cyo mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi umukuru w'igihugu yahamagariye abarundi baba muri ico gihugu n'abanyamahanga kwitaho ibikorwa hari igihofi mu ntara ya Rutana aho mugenzi wacu Krisi Munezero yari yanyarukiye kuraba uko ibirori bigenda. Haradufitiye rero inkuru yuko vyakurikiranye.
Dukura mahoko mu mpuzu twubaka igihugu cacu nico civuga umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbarijwe ko muri zone Gihofi ni ku birometero 30 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ahazwi ihinguriro ry'u Burundi rihingura isukari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yishikiye ku kibuga ca Sosumo yasavye ababa mu Burundi kwijukira akazi kugira batera imbere.
Gwero no munsi muve ngamufashe igingo cyashe umurundi weza hari yimbure ndetse n'umunyamahanga akora mu cyashe cy'u Burundi atangwa no munsi afashe igingo cyo gukora ibikorwa byiza biteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Utugomba gutora twiza mugabo bishoboye bagiri migambi mirebire imigambi ifata imyaka 5, 10, 15 mirongo ibiri kurayikora kugira ngo twubake ibirama kandi zongera akamaro abarundi bari uno munsi n'abazovuka.
Tarsis Gahungu arongoye runani mpunze amasendika COSIBU ku izina ry'abakozi yashize ahabona ibibazo abakozi bagira mu gihe bifuje gushikiriza ivyiyumviro vyabo babicishije mu masendika.
Tugize iminsi twumva amasendika ashingwa akandikwa n'ubushikiranganji bubijejwe budakeye na kabiri tukabona abayobozi b'amashirahamwe cane cane y'abigenga acatangura guturika batowe ngo babarongora amasendika bakababurabuza eka mbere no kubirukana bakabirukana. Dusabye inzego za leta zibijejwe ko zokurukinira hafi abo barenga amategeko bakabahanura ikambere byanse bakabahana.
Uyu yaserukiye abakozi yongeye arasaba leta gutunganya ibiganiro birama ku kibazo c'intererano y'amatora yo mu 2020 avuga ko kiriko kiratera imyidogo mu bakozi ba leta.
Ibiganiro birakenewe kandi ku byerekeye intererano y'amatora y'ibihumbi 2020 ariko aratangishwa abakozi. Nivyo amasendika arashagikiye ko abakozi na bene gihugu baterera mwirangurwa ry'imigambi y'iterambere ry'igihugu muri rusange. Aha baserukira amasendika twarigeze kubonana n'abashikiranganji bashize kuri iryo tegeko ariko twavuye mu nama tutumvikanye na neza ibyafatiweho kugira hashingwe urugero rw'intererano kandi aho hose ibitegeko rivuga ko ari ku bushake. Twarabajije uburyo bukenewe ingene bungana turabaza ingene urugero rw'intererano rwashinzwe aho hose nta nyishu twaronse kandi ntazo turaronka. Turavye ingene ikatwa ku mishahara hari ubusumbasumbane bunini. Ibaze namwe ingene ufata ibihumbi 500 n'ifaranga rimwe acatanga ibihumbi 30 ku kwezi cyo kimwe n'ufata umuriyoni mbega aho ho hafashwe iki? Turasabye rero urwego rushinzwe ibiganiro mu kazi ngo ruduhuze na leta. Turizeye ko ibyo biganiro bigiye gutangura mu maguru masha gukinererana itangwa itangwe atamyidogo ikiriho atabusumbasumbane bukiriho. Hari benshi banayishikaye mu bundi buryo ku bushake bwabo kandi bakanatanga n'intererano ishimishije cyane. Tubibaza rero yuko iyo ngendo ariyo yoshikwa imbere
nta kinini umukuru w'igihugu yashikirije kuvyavuzwe n'urunani mpuzamasendika kosibu ariko Perezida Petero Nkurunziza yemeye ko agiye gufata ingingo kuvyashikirijwe
ndashimye cyane cyane uwaserukiye utwara ishyirahamwe ry'abakozi ku ijambo adushikirije nashyambwira mushikiranganje yumva rya jambo arituha kuko ari ibintu byinshi cyane bidasa n'amikoro mugabisaba ingingo kuko tubikorere ko sadukira bose mukuru mwakoza hari byinshi tazogaruka hano
uyu munsi mukuru w'abakozi wasozerewe no gutanga udushimwe ku nzego hamwe n'abantu bakoze kuruta abandi nko mu bisata by'indero amagara y'abantu hamwe n'inkino igihofi muri komine Bukemba Chrissy Munezero Ijwi rya Amerika
Chrissy Munezero arakenuye cyane gose mu kanya duca dukubitsira mu gihugu cy'u Rwanda kuraba uko uyu munsi wahimbajwe ariko mudukundire tubanze tugume mu Burundi aho Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika itangaza ko itewe impungenge n'amatora ya kamarampaka ategekanijwe ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatanu mu itangazo yayo y'uno munsi Amerika yavuze ko ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro muri ico gihugu rije kugwiza n'ubusa ibiringo ntabanduka mukuru w'igihugu atabwizwa kurenza ku butegetsi mu Burundi kandi ku mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro unyurane n'amasezerano ya Arusha muri iryo tangazo Departement ya Leta ya Amerika ibandanye isigura ko abiyumviriye uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro mu ntumbero yo kuguma ku butegetsi bariko basubiza inyuma intwaro ya demokarasi turiyamirije iterabwoba ihohoterwa no kuzivya abadashigikiye ko ibwirizwa nshingiro rihindurwa mu Burundi uko ni ku iryo tangazo rihamagarira leta kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu mu gushikiriza ibyiyumviro ribandanya rivuga Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika yibutsa ko leta y'Uburundi ko uburenganzira n'uruhara rw'abipfuza kugira ico bashikirije muri kamarampaka yo kuruno wa 17 bitegerezwa kungana Amerika isozera ivuga ko yiteguye kubandanya ikorana n'u Burundi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro iterambere rirama no gukomeza umutekano bitegekanije rero yuko iyo kamarampaka izoba kwigenekerezo rya 17 no munsi niho yatanga nguye kwiyamamarizwa ikazomara iyo myimamazo ikazomara indwi zibiri no kuvuga ko izorangira igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatanu mukanya duca tugaruka kuri ya nkuru yo mu Rwanda nabemerera kuvyerekeye ingene umunsi mpuzamakungu hariwe akazi uri kurahimbazwa
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 Radio Ijwi rya Amerika Radio ya
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihe mwumvise ko abakozi bo mu gihugu cyo Burundi barajwe ishinga n'ingene intererano y'amatora y'2020 irikiratangwa mu Rwanda ho abakozi baho basanga imishahara itanganishijwe babivugiye mu karere ka Rubavu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda aho mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana yari yanyarukiye kuraba uko uwo munsi uhimbazwa aradusigurira nico abakozi babivugiye
Urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda ruvuga ko nubwo hari ibyakozwe mu kuvana imbogamizi ku bakozi ndetse na leta ikaba yaratangiye inzira zo kuvugurura itegeko rigena umushahara fatizo ariko ko hakiri ibibazo by'ingutu mu rwego rw'umurimo umuyobozi wa Sestrale mu Rwanda bwana Manzi Eric asaba ko ibigo by'ishoramari biva mu mahanga byajya bigenzurwa neza no gusuzumwa mbere yo kwemererwa gukora kuko byagaragaye ko hari aho bihonyanga uburenganzira bwabo bihakazi
hagomba gushyirwaho ingamba y'uko abashoramari bahabwa amahirwe yo kuza gukora mu Rwanda bagenzurwa ndetse bakareba amateka yabo mbere yo kwemererwa bitavamo nyuma guhomba gufunga no kugurisha ibikorwa byabo abakozi bamaze imyaka myinshi babakorera bagatakaza imirimo cyane cyane abakora mu ikoranabuhanga ry'itumanaho no mu bucuruzi butandukanye kandi hari ibigaragaza kenshi ko abo batangira batoteza abakozi no kubangira kwibumbira mu masindika.
Uyu muyobozi kandi asaba ko hajya hagenzurwa imitangire y'akazi kuko hari aho bigaragara ko bidaca mu mucyo.
Turashima imbuga zashyizweho zitangaza imirimo iri ku isoko zatumye ibigo bitari bike bizifashisha, ariko haracyagaragara ko ibikurikiraho mu itangwa ry'akazi rimwe na rimwe bidashimishije bikemangwa. Dukeka ko hashobora kuzamo icyo twakwita akarengane, ikimenyane, ruswa n'ibindi, ndetse n'ibigo bifasha mu bikorwa byo gutanga akazi bikagenzurwa ku bumenyi n'ubunyangamugayo bwabyo kubera ko kenshi bakoreshwa muri ubwo buriganya n'abakeneye abakozi.
Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo Madame Rwanyindo Kayiranga Fanfane avuga ko itegeko rigena imishahara fatizo Leta zatinda gusohoka kuko inteko itazaseswa itarabisoza.
Ene n'itegeko rigena n'umurimo, muziko inteko irimo gukora akazi kayo kanyuma kuko inteko izaseswa, ku buryo twumva ko imbere ko inteko iseswa bazaba bamaze gutora itegeko. Natwe tuzahita dushiraho iteka rya ministre riteganya umushahara fatizo.
Urugaga rw'amasendika y'abakozi kandi rushima ko amafaranga agenerwa bari mu kiruhuko cy'izabukuru yongerewe kandi bikaba bizajya bisuzumwa buri myaka itanu, ariko uru rugaga runasaba ko n'abakora imirimo mito mito bashyirwa mu bwiteganyirize.
Ubwiteganyirize bukwiye kugera kuri bose, harimo n'abakora imirimo itanditse, kandi hakazashyirwaho uburyo abatanga imisanzu bagira inyungu bahabwa ku bikorwa byunguka ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize gishoramo imari iturutse mu misanzu batanga.
Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ku guteza imbere umurimo utanga umusaruro hihutishwa iterambere, Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo ivuga ko izakomeza gushishikariza abaturarwanda gukora imirimo bateza imbere. Sestral inasaba ko hajya habaho ubugenzuzi bw'umurimo mu buryo buhoraho no gukemura ibibazo by'abakozi mu buryo bwihuse. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, igice cya kabiri cy'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya turakibandaniriza mu gisata cy'amateka y'abana aho mu gihugu cy'u Burundi. Mu kwezi kwa kane, ubushikiranganji bw'intwaro hagati bwakoze isekeza ryo gukura abana mu mabarabara mu gihugu cyose, ariko rero ico gikorwa nticoroshe kuba kijejwe no kuri abo bana bari mu mabarabara bivanye n'icatumye bajayo. Uno munsi Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya uruhara rw'amashira hamwe akorera mu gisata c'agateka k'abana, ico bariko barakora n'inyishu babona irashe yotuma ico kibazo kiranduranwa n'imizi gutyo. Mugenzi wacu Ariane Itangishaka yikora kuri Ferdinand Simbaruhije, umunyamabanga mukuru mu runa ni FNADEB ruharanira agateka k'abana, yatanguye amusigurira ingene ico kibazo cifashe. Reka twongere turatega amatwi.
Mbakoze cyane rwose kuri ico kibazo, kandi kibazo zikuriye cy'inkambutsi mara cyane muri bino bihe. Icyo kibazo ni kibazo twebwe nkuruna n'izi kuri twakurikiranye kuva kera, ni ukuvuga twakurikiranye kuva gitangwa no munsi nyene. Rero icyo kibazo kumbure ko atabizi ni uko atari cyejo, kiramaze imyaka itari mike, ni ukuvuga hano iwacu mu gihugu icyo kibazo cy'abana n'umwe baracyatanguye mu ntambara y'1993. Hanyuma rero icyo gihe birabandanya, murazi ko iyo ntambara yamaze imyaka 12. Rero umva byabandanije mu nyuma ariko byashyitse havuka amashyirahamwe atandukanye, amashyirahamwe yagira ati kumbure afashe ntiyafite kuboneka abana mu ibarabara, ariko naho ayo mashyirahamwe yagiye ashingwa mufite kuri byakuze ko ico kazo gihera tabane mu barabara byarabandanije umva kuza uno muti nyene ndetse ubiraje neza ku misehera niko tubona ko abana ubona ko baguma babeshi cyane gusumbya rero ngira ngo umwaka w'2010 harabaye icigwa kuzajya n'iso kibazo nyine kugira ngo barabe neza ingere cyifashe takozwe rero mu nofata mu bitare bikuru by'igihugu bitatu byabaye hano muri Musaga ca Bujumbura bya mu ntara ya Gitega biraba kandi no muri biraba kandi no n'Ingozi ico gihe baragerageza kuburaba ibyo ari byo bituma barabona ibyo ari byo ico gihe rero umuntu azahurumva ariko urumva kugira ngo ico gihe bagira ibyo bagira ati twikumbure leta kumbure ibone neza ibyo ari byo ibone ingene yofasha imenyeronga itigirisha gukorera ko hanyuma kandi uva si leta gusa bagira ati kumbure n'abashina bose bafise ico bofasha no kuvuga amashirahamwe yaba ari iwacu mu gihugu canke kumbure y'amashirahamwe ubuzima kumwe yose aise bofasha kugira barwanye ivyo bintu vyo kuyako abana babwibarabara agatongiagiti bafatira ko rero ico giti gihumbi ico gihe bavuga ko ari abana bashika 300,000 urumva ko mugabo rero umuntu abiraje neza urumva kuko ibyo byigwa ntibyasubiye kuvugirwa mu nyuma aho tugeze uno munsi ntaho twageze uno munsi igiti dufise uno munsi mu rumva ko twe tubona ubusa tubona ko abana by'ukuri ari benshi hanyuma rero tunabwira nuko umwaka w'2016 nuko umukuru w'igihugu yuko yarerekanye intumbero ya leta yuko bagomba ko ico kibazo kirangira hano iwacu mu gihugu ibyo rero bikaba byagaragariye mu ijambo yashikirije abarongoye intara ico gihe hanyuma rero atatanga ndetse igihe atanga amezi atandatu kugira ngo ico kibazo kibe cyamaze gutora inyishu rero ico gihe rumva mugabo urumva urabona ico gihe amaze kuzwa kuri kirumva ni ukuvuga babura matari batandukanye baca batanga kuja umwese kuraba nyene iwe nyene imeze hari ndetse n'abiyihuta ico gihe urumva ko muri bagira ati kumbi wanje ntiboneke n'ibiki ariko rero murumva ico kibazo urumva atarabandanije hanyuma yo mugabo rero kubera ko abantu baguma kwesa amashirahamwe n'iyitwa ngo dusemerera n'ibiki rero niho rero itake zibinze ukwezi kwa kabiri k'umwaka urangiye ni ukuvuga umwaka w'2017 niho habaye inama yabereye mu Gatumba iyo nama yabaye yahuje aba bose nofata ko bafite bafasha mu bijyanye n'akabana bari bakeye bari benshi cyane icyo gihe natwebwe nkuru nari twa twasirizwa natwebwe no twasirizwa natwebwe hamwe icyo gihe rero turabiganira ko byose turi kumwe n'abantu cyane byagizwe biteguwe n'ubushikanganzi batakazi na muntu gufata na munda n'iterambere ridakumira rero ico gihe rumva turabiganira ndetse turumvikana tuba twese by'ukuri dushinge rwose umugambi ko twabona ko umugambi by'ukuri utomoye kuko mu bizi umwana burya si uwo mu ibarabara burya nta hantu mubasha kuronka heza by'ukuri ku mwana atari mu muryango rero ni ukuvuga rero ko ico gihe rumva bari aho bose by'ukuri yabashimishije hanyuma rero niho mu nyuma hatasohoka tuno kwita urupapuro rw'inzira ni iki twita feuille de route rwa mbere kwatekanya ibintu bitandukanye byatuza gukorwa ntibyari bikeye byatuza gukorwa hari biteza kuba kugira ngo kumbure abo bana bashobora kuva mu ibarabara hariho bavuga ati bon hoba ibi n'ibi urumva hari ibintu bitari bike by'ukuri bari batekanije byatuza kuba hanyuma rero ariko rero urumva mugabo byaragoye ntibyakunda ko bica bishoboka nyine bica bitebuka rero ico kibazo kirabandanya rimwe na rimwe ugasanga abana bafashwe bakajanwa nko mu bushobo butandukanye ariko mu biraje nuze kwabona ko urumva naho bigira gutyo urumva ukabona ko atari inyishu rero niho rero mu nyuma batagiruka atasubira kabiri ukuvugwa mbere ko urumva byari byagoye byashobotse ko bigenda uko byari biteguwe murazi ko iyo umuntu agifite umugambi uri kuri igihe cyose uko ateka umugambi sigeye cyose igihe ntuba buteguye urumva ko mfatiye kuri kuko atazi kwambere rw'inzira murumva ko bitageze uko byatekanijwe rero kuri rwa kabiri nk'uko mwabivuze na byumvise mu kayagaheze muri ya muti iteka z'icyenda z'uko kwezi nyene uko kwezi kurangiye niho bari batanze itango rya nyuma ry'uko umuntu wese by'ukuri mu ibarabara yo kwijana we nyene batarinze kuza kumukurayo rero niho mu bibazo aho ni ukuvuga iteka 2023 kuko kwezi nyene kurangiye nyene niho rero baca baheza bagatangwa kufata abo bantu bakabashyira mu bigo bari batekanije ibyo kugira ngo babashyire bw'umukinda ko umwe wese ashobora kumujana iwabo
ni ukuvuga ko nk'uko mubivuze mu gihugu cyose rero unye umugambi ni uko bobanza guca muri ivyo bigo bakigishwa bagasubiza mu ngo zabo
mu by'ukuri ko byari biteganije ko mugabe niko bitegekanya kandi nahihujwe ndiko byagenze kuko abana bari bafashwe ndetse n'abajya bandi bakusanga basegereza bari bafite ibigo bashiramwo mu kurinda ko baduga naci iminsi nko kumubivuze iminsi ka 3 kugira ngo baronke baronke izo nyigisho nko kumubivuze ndetse bashaka kugira n'intonde kugira ngo bamenye abo bana bari bo rero ibyo byarabaye hamere munyo zaho baheze badugana werumba rero henshi aho tumaze kubona tubona ko bagiye badugana andi batandukanye nkuvuga umwe wese akamujana wakamujana iwawo ni uko rero urumva niko byazo tipe kimeze kubera nkuko nkuru nanyi cyo nubabwiye nuko twebwe twiravye muri rusangi no kuvuga mu kwajana twagize uti muri izo nzira zose zatuzatuza gucamwo twasaba ko by'ukuri hose byo kuba bisunze amategeko ni ukuvuga ntibimana ko ngo yahavaga iriwa nawe bari kwa mwabuzanye iyo twirabye neza muri rusange twasanze ntacu natatwa by'ukuri twese twashimye muri rusange
yego
turaza kuko abantu usanga kandi usanga abana bamwe usanga bagiye baratinya ku Rwanda hajya iyo bazandi ugasanga basinzi bavuye imodoka ari bahagenda
birumvikana ko
yerekana ko usanga bafite ibibazo mu mutwe yagira ati mbe none tugiye ya usanga muri ari yazo bitandukanye birakumbure ngira ngo ndaza kubivugangira ku mwema mu mukanya birakumbure
ego cyane uraza kuja mu ndo ni do y'ibibazo bimwe bimwe biko intara zimwe zimwe ziko zirahura navyo kumbure ni Bujumbura muri cyo gikorwa nyene tugarutse gato kubijanye n'abashobora kuba barashizwe mu bushomo mu minsi yahera cyangwa mu mugambi wahera mbere yuko batangura kugira uwo mugambi wo gushira abana mu bigo barashirwa mu busho hari itegeko mu mwaka uheze twumva cyane ryavuga yuko gusegereza byari bigiye kubicaha nuko bimeze hari itegeko rigenga ugusegereza mu mabarabara ni icaha gihanwa gute
kumbure iyo ndashaka kutabizwe bagira neza urumva kumbure mugabo nkuko mwabivuze ngira ngo mwarabyumvise ko babwiye ati gusegereza bizoba icaha ariko hari ibyo tegeko ntaje ndashaka gusoma ariko twabyumvise ko namwe mwabyumvise mugabo rero twese nije kumbure twese nuko ari icaha mu by'ukuri burya ubiraje neza muri rusange uraje uko imeze no kuvuga kubona nk'umuntu by'ukuri akuze umuntu akuze ari mu ibarabara mukabona kumbure cyangwa ukabona nk'umwana ariko arasegereza mu ibarabara mu by'ukuri si ibintu biryoshye na gatoya kuko ubwambere kubona mu ibarabara mu ahutse umuntu agusaba warenga uburenganye wese amufata ku bamwe ati mba amafaranga mbasha gutya n'ibiki by'ukuri kandi cyo kuyatanga ko ngure isura mbi ku gihugu urumva ko atari byiza icaka kandi urumva byatuma kandi n'igihugu by'ukuri gihomba kandi niyate koko muri byo tubona hari aho tubona no munsi ubona ko muri bo ubona ko afite inguru hamwe baronse icyo bakora bosha gukora bagateza imbere imiryango yabo ndetse bagateza imbere n'igihugu urumva yuko by'ukuri ntibyoshye ko nta n'umwe barabara twese n'aho tubaye itegeko mu by'ukuri umuntu abiraze neza ni ibintu bitabereye ku gihugu
yego murakoze cyane rwose umushinga nahe Ferdinand Simbaruhije murunani FENADEB ruharanira ineza y'abana mu Burundi kino ni kiganiro kijambo abonyanye biradishwe rya Amerika nabo nyine tubahe akaryo bashikirize ivyumviro n'ibibazo kuri kino kibazo gihambaye cyane duhere kubitwa Thierry amahoro neza ngahura komeye
Ego turashima nibaze namwe kwa amahoro.
Ego namahoro turashima kabisa.
Ego munda mukirize umutumire.
Narakumva.
Ndabaramukije. Ego muinasikirize Oriane nawe ne yabuze neza yuko ari kibazo gikomeye ndetse nawe uragereje ko ariko mu bigaragara Oriane urazi kino gisagara cy'iwacu nibyo koko tuba twifuza ko kiba igisagara cy'iwacu. Ariko rero iyo ugomba kugwanya ikintu nuko nimiburi burubanza kumenya umuzi wacu ikina kintu mbere iki kibazo maze ndakibaza umutumire bibaze kugira abana bagwire mu mabarabara byo biva kuki ariko jewe nyinshi mbere ngire ko nkinererano numvirije ibiheze kuvuga mu mwanyu heze nibaza ko ikibazo cyo bacandurutse ku mpande zose ubwa mbere leta nibaza ko nayifite uruhara rwa mbere nuko numvise umubyeyi bishobora kuvugwa ku rugero nk'uburu yuko yafashe umwana wiwe ku ngobo ariko ugasanga kubera ko kumbure afite uruhara mu butegetsi cyangwa afite ikindi gishobora kuba gituma adashobora gukurikiranwa ugasanga umwana yarenganijwe ntiyigeze akurikiranwa kandi byemeza womenga biri nibaza rero hariho kudahana kubera umwana usanga ariko ararenganywa mu miryango mugabo ugasanga ntacyabayeho cyamira wa mwana agahitamo kwigira mu ibarabara gahara kubera abona ari hafite amahoro hanyuma kandi hariho n'ababigira kubera gahararo cyangwa ingeso cyose sino kideha ariko kandi kibazo nibaze ko ari nyamukuru n'ubukene buhanze igihugu ubukene buhanze imiryango rero kino kibazo kugira kideho ni uko ubwa mbere leta ibanza gushyiramo ingufu igashyiraho politiki igamije kugwiza umwindi kugira ngo imiryango ishobore kwibeshaho hanyuma n'abana bashobore kuronka ibibabeshaho gusa ikintu kimwe cyo nashimye nyamukuru Ohiane hari akantu bavuze ko abana muri ino minsi ntibakibajyana muri bijya bintu by'ubusho bahora babajyana mu minsi yahera cyari ikintu kibaje kubera wumvise umwana yagiye mu ibarabara kubera ingorane mugugu acisanga bamujyanye mu gasho leta n'ibyo ndashimye ko kino kibazo kiyiraje ishinga kiyihanze ariko nibarabe bakoreshe ingufu bashoboye bige kino kibazo bahereye ku muzi bishyure ingorane yatumye abana bajya mu ibarabara hanyuma bano bana bazabona kugabanuka murakoze cyane Oya
urakoze cyane rwose Thierry reka duhaka ryo na Gordien mbere ko tuja kumutumire Gordien uratwumva mahoro neza
nigeze kandi narimvise mbega abana bakigiye ko bazaca babajyana icyo bataba bakuye mu mitumbi wabo biteguye ko bazaba bagitoye umuti cyane mbega icyo kibazo bazaba kuri Bujumbura gusa cyangwa bazaba kuri nino ruhu mu mitumba murakoze icyo kibazo narimvise
urakoze cyane Gordien reka twakire na Innocent mahoro neza uratwumva
ko hanini twarashize ariko bari ko barakura abana mu mabarabara icyo n'igikorwa cyiza bakoze tukabona hano mu gisagara cyo twarengewe hariho iyo ubaza barashikana hagati mu bisagara ino ibujumbura hariho n'abandi bana bacibonekeza mu bisagara cyo bo barahejeje nabo nyine boza bakabatora bakabaha nk'impanuro bakabegeranya bakabasigiza mu mitumbi yabo ama ukadorawe barabaha n'inyigisho hamwe hariho n'ababyeyi babazana bunda aharuguru nyine hana mu gisagara bakaza ari kibuka babaha n'impanuro kugira ngo babarugihe gusega atamikoro bafise icyo ni igikorwa cyiza cyaragikengurutse bakaza barashika nino mu gisagara bakabarabegeranya baturukana icyo gikorwa cyaragishimye cyane kubera bari basigaye ari benshi hano mu gisagara cya Bujumbura
mahoro cyane rwose kandi by'uko ndashimira bose babajije ko ari batatu kandi ibibazo baje kubwanda by'ibibazo by'ukuriri inkoramutima uno munsi niba tubona munsi abari abana mu ibarabara ntabe umwana uwo ari wese ari mu ibarabara uno munsi arafise igituma ari mu ibarabara burya hajya nta muntu umwe ari mu ibarabara adafise igituma ari mu ibarabara twebwe rero nk'uruna ni sinadede by'ukuri twakurikiranye icyo kibazo twazi ibituma bimwe twaje kumenya ko abana rimwe nabo twagana tukumva ari byo ni ukuvuga hari no munsi tuzi ko ushobora gusanga ko mbure ava mu muryango ukenye cyane hamwe avuga ati jewe by'ukuri ni ugupfa no gupfa jewe kuba hano ntashobora kuronka ibyo mfungura ntashobora kuronka agahuzu nambara atatelefone ataruguru mvise jewe no hakomba gutyo no kuba basi ntangenambasi nkaza kukontakaza mu ibarabara nyine ko nyene nkaza gusegereza hanyuma rero ugasanga ko mbure hari abandi bandi usanga bishwa asanga bafite ababyeyi b'igaba ababyeyi bataye by'ukuri ibanga ryo kurera nk'uko mwabyumvise abo nabo urumva by'ukuri nabo nyine urumva yumvire rero umwana ugasanga ko mbure uri mu ibarabara hanyuma rero ugasanga gushika ku mubyeyi mwe n'uyo wumva byogenda gute urumva ngaho by'ukuri hari ikibazo uwagize ati mbe atije nibaza ati ko wahera ku muzi mu by'ukuri kugira ngo abana baje basubiye mu miryango iwabo bamerwe neza ni uko by'ukuri kuko mubivuze hoba byiza ko hoba ibyigwa bakamenya uko umwana uwo wese mbega byagenze ko utaje mu ibarabara amero umuntu agataheza agategura umuryango imbere y'uko umwana agenda umwana akazogenda asanga by'ukuri afite ahantu heza hateguye agategura umuryango agategura ndetse n'ikibano hari n'abantu usanga bishwe asanga bagiye bagize amakosa birashoboka nawe nyine gusa ko ngo yagiye amakosa amusanga ahandi nyene none ziyogenda gute ni ukuvuga rero ko bikenewe yuko imbere ya byose babanza gutegura aho umwana ashikira kugira ngo ashike amerwa neza ashike yisanzura ashike yumva ko ari ahantu ho kuba iyo rero twebwe nk'uru nani twabitsa kuva kera kandi mwumva ko atakundi byogenda kandi twibaza ko by'uko twibaza ko kugira ngo ababijeje kugira ngo babyumva rero kino uvuga ni uko mwageze muti hari wundi yavuze ati mbe none uwo mugambi uraba ni hose no kuvuga umugambi kugira abyumve neza no kuvuga umugambi w'igihugu no kuvuga umugambi ufata hose no kuvuga bagira ati ntage mwana n'umwe tuzosa ko namwibaraba no kuvuga rero si muri meri ya Bujumbura gusa ni mu gihugu cyose
Nuko rero arakoze mugenzi wacu Oriana Itangishaka na Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga mukuru mu Runani FENADEB ruharanira gateka kabana mukamwumva mushaka kumviriza ikiganiro cyose bagiranye muje kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com gutyo muje handitse muri isanga muraza kukihasanga nuko ncuti bakunze mwakoze kutwumviriza yakoze cyane gose Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Suleiman yashikanye ahiwanyu na Lidiane na Hazwe mari kumwe mu iganiro vyano masaha sinogenda ntabatumiriye mu yandi makuru turiko turabategura igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 muri yo hariho ibitero bibiri byahitanye abagera kuri 37 muri Nigeria mwandanye mutwumviza mu ndimi zitandukanye.